Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ikiza cingwara ya Ebola kiguma ciha inkumbi mu miryango. Kuva caduka mu ntango z'ukwezi kwa myandagaro muri uno mwaka kimaze guhitana abanyagihugu bashika ku 4,555 ku 9,216 bayitowe nk'uko biri mu cegeranyo ca OMS ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi. Twibutse ko ibihugu ico kiza cateyemwo arindwi harimo bitanu vya Afrika arivyo Nigeria, Senegal, Guinea, Sierra Leone na Liberia. Muri kino gihe agahombo katewe n'ico kiza Ebola muri ivyo bihugu gaharugwa mu miliyaridi 13 z'amadolari y'abanyamerika. Nkuko ishami rya ONU gitaho iterambere ribivuga, abantu ntibari bakija ku kazi gutekegwa n'ubwoba. Ingingo zimwe zimwe zo kwikingira ico kiza zasubije inyuma uruja n'uruza ku mipaka hagati y'ibihugu bimwe bimwe. Ubwoba bwo gusubira ku buzi mu bajejwe amagara y'abantu kwatumye ibibondo bitaronswa incanco. UNICEF ishirahamwe rya ONU gitaho ibibondo ku isi rivuga ko ibigera ku miliyoni 2 n'igice bitararenza imyaka 5 bitacandajwe uko bitegerejwe ingwara zinyuranye. Ingingo zafashwe n'amareta zaragize ico zifashije mu gukinga iyinjira ry'ingwara ya Ebola. Akarorero ni ibikorwa byo gusuzuma ku ngenzi zinjira mu bihugu, irungika ry'abaganga bafasha mu kuvura iyo ngwara hagati y'ibihugu cyo kimwe n'uburyo bwatanzwe n'amashyirahamwe nk'ubumwe bwa Afrika n'ubwa Buraya bwabaye ikimenyetso cyo gufatana mu nda mu kurwanya ikiza cya Ebola. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ikiza cy'ingwara ya Ebola. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu Kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo mu ntara ya Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati nizihe nkuru mufise ku ngwara ya Ebola ngizi nyishu rumuha
ngo igufashe ahanwe utwenge dusohora intuzi impemo guhaza amaraso
abagwaye kizera no kumwegera nta kindi turumva kuri
numvise yuko hari ivyoma vyasice nga mu Burundi vyo kuzitira.
Ikintu maze kumva kuri iyo ngwara nuko bavuga ukifata nabi kandi igufashe ngo atamushobora kumara.
Iyi fasa umuntu atana umuganga asobora kumwegera kandi rero ngo baba bakurikirana nabo ngo baba bambaye amashashi.
Umuganga ngo arahakuma kabonese ko kupima ibice by'umuriro.
Numva nyene ngo ko ari ingwara ikaze cyane ngo igufashe ngo ucu.
Gihamwe yogira mu Burundi bwacu twari tugira natwe duhone.
Gihe bashitse ku kumare po barashobora gupima abantu nko basanze yigwaye bamushira ahantu ha wenyine ko navyumvise radio bisigura
bavuga yuko iyo ngwara uwo yafashe aguhemeye ko nawe ukikwandukira.
Ubutumwa bwigisha ingendo yo kwikingira ikiza cya Ebola garungitswe n'amashyirahamwe yo gutuma tumanako garabaye ingirakamaro ku banyagihugu bo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ishyirahamwe MSF ry'abaganga batagira imbibe risaba ko bene ubwo butumwa bwo guma busamirana ku maradiyo n'imboneshakure. Ukongereza ubumenyi imiryango isanzwe ifise mu bijyanye no kwikingira ikiza cya Ebola kwatumye ibihugu nka Kamerune bigwiza abaremesha kiyago bazitanga ku nzu ku nzu. Ugutabara kwitabara no gutabariza hakiri kare ugaragaje ibimenyetso vy'ikiza ca Ebola kofasha mu gukingira abandi vyongeye isuku ryo komezwa rikanashimangirwa vy'akarorero mu burere bwose nkuko ishira hamwe UNICEF rihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikiza cingwara ya Ebola tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu gisagara ca Bujumbura Diane ijambo rigwawe
Ngenzi zururutse indege zitegegwa zigishika ku muryango w'ikibuga c'indege n'abaforoma abo nabo bahagarara hagati ya santimetero 40 na 50 y'uwo bagira bapime ubushuhe n'icyuma cha thermoflash bikingiye ku ntoke Muneguro yabo baforoma ingenzi ifise amadogre 38 ku ngero ya Celsius canke arenga atandukanywa n'izindi mu kibanza categekanirijwe uwiketswe ko ingwara ya Ebola inkuru dukura ku kibuga c'indege ca Bujumbura zitumenyesha ko atawurapimwa ibyo bipimo kuva ingingo zo gukinga ico kiza zishizweho mu ntango z'ukwezi kwa myandagaro Mu gihe byoshika abaforoma bamenyesha ko boca bambara imyambaro ibafuka umubiri wose mu ntumbero yo kwikingira ubwabo imbere yuko basuzuma neza icyamuteye kururumba tumenyeshe ko ingenzi atabushuhe zifise zihabwa uburenganzira bwo gutera intambwe igira kabiri yo kuzuza urupapuro rw'umwidondoro w'amagara yazo akarorero Nuko yoba yumva afise ubushuhe ataramenyereye ko vyoba vyashitse akadahwa canke agacibwamwo canke kandi akava amaraso bidasanzwe nkuko ugo rupapuro ruva mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ruvyerekana mu gukinga ijana ku ijana ingenzi zizananye mu bihugu bigeramiwe n'ikiza Ebola zirakurikiranwa kuruta izindi Kumvirize umuyobozi mukuru ajejwe ikibuga c'indege n'iby'indege mu Burundi Albert Maniratunga
tubonye yuko avuye nko muri Liberia cangwa Sierra Leone cangwa Guinea Equatoriale naho vya bipimo biterekana ubushuhe burengeje muri fiche yandika dusha tumukurikirana bidasanzwe kugira ngo tuzoze turabaza eta y'ukuntu ameze
ukubakure y'ibihugu bigeramiwe na Ebola gushobora gutuma ico kiza kidashikira Burundi nkuko ubuyobozi bukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bubibona ariko rero abanyagihugu twaganiriye siko babitahura imvo nuko Ebola yashikiriye ibihugu vya kure kandi bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za Amerika na Espagne nkuko inkuru zibashikira zibivuga Ukumenyesha iby'ingwara ya Ebola mu banyagihugu kuracateye impungenge ubushikiranganje bw'amagara y'abantu imvo nuko byo hava bibatera ubwoba bw'umurengera gusumba ku bintu byifashe ku bwa Ribwangirigi umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko rero abaganga bakomakomeye twaganiriye bemeza ko ukuzitanga ari byo byoshobora kugabanya ubwoba abanyagihugu bafise ugwaruka ku bwago bwemeza ko ari abantu bomenye inyifato bogira Jean-Bert Kimans Ndeleimana numwe mu bo twaganiriye
bakigisha abantu ati iki gifata kunuko nuko nimwe abona kije bimenyetso gifatira ko nibi ubuzobona bimufashe azoce aja mu kigikini kinikini
abahinga babaganga baharura umuriyoni n'ibihumbi 700 by'amadolari y'abanyamerika mu buryo bukenewe kugira ngo igikorwa cyo gukinga umugera wa Ebola gitangure umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida Sabina Ntakaruta Imana amenyesha ko ayo mafaranga yoja mu nteguro yayo leta izokoresha mu mwaka uza kugira ngo n'imiburiburi ibikorwa vya mbere bitangure amakenga yishira hamwe ry'abavuzi sinapa ahagaze kwibura ry'inyigisho zo gukora no kwikingira ku baforoma barungitswe ku mbibe zitandukanye z'igihugu Byongeye ukwikingira ku biganza gusa ntiguhagije ku bwa Christine Nambaza umuforoma ashobora gukorana nako n'ingenzi ku bindi bihimba by'umubiri muri kino gihe ivyambagwa bikwiye by'abakira abagwayi ba Ebola ntibirashikira abaganga ubuyobozi bw'ibitaro Prince Jean Charles bumenyesha ko ukudashobora kwikingira nko mu gihe umugwayi abadashwe ko byo bakwegera Ebola ivuye mu mugwayi bariko barafasha uko ibintu bimeze bitera impungenge abaforoma bakorera mu gisata cha kirindembe kumvirize Fideli niyo nkuru asanzwe ari cegera cy'umukuru w'ishiramwe Sinapa akaba ni naho arangurira imirimo yiwe
cyo tumacambere two kwiruka tugahunga naho twemeye kuvura abantu nuko inyigisho tutazifise ivyo twumva duhora tubona nabandi ngene bakingiye byo kwikingira ntavyo dufise
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida bumenyesha ko uburyo bwo gutanga inyigisho cyo kimwe n'ibikoresho byo kwikingira Ebola bwabonetse inkuru dukura ku bitaro Prince Jean Charles zitumenyesha ko inyigisho benizo zimaze gutangwa kubatwara abandi mu bisata bitandukanye by'ubuvuzi gusa naho ibibanza bidasanzwe byo gutandukanya abagwayi ba Ebola n'abandi byategekanijwe ku bitaro bikuru bikuru by'Ibujumbura ntibiratunganywa bikwiye inkuru dukura mu buyobozi bukuru bw'amagara y'abantu zitumenyesha ko icyo ku bitaro byitiriwe umwami Khaled kikibuze imiryango amabombo hamwe n'isanurwa ry'utuzu twa sugumwe icyo ku bitaro Prince Regent Charles giherereye mu nyubakwa nshasha mu muryango mukuru waha abandi bagwaye binjirira umuyobozi w'ibitaro Prince Regent Charles Jean Bosco Ndwarugira yemeza ko icyo kibanza kitahakwiriye ukumenyesha abavuzi aho igikorwa cyo gukinga Ebola kigeze cyofasha ababakira twumvirize Melance Hakizimana arongo ishiramwe ry'abavuzi Sinapa
tukibaza yuko bari bakwiye gutanga umuco kugira ngo cyane cyane abakozi bakora muri ibyo bitaro kugira babimenye igihe ho kumva yuko hari ubushitsi afite iyo ngwara bagaca bonyere bavugana bati nimwitegure Fubana kwango
tumenyeshe ko igihugu cy'u Burundi kigiye kuzorungika abaforoma hamwe n'abandi bakorera mu bisata by'ubuvuzi kugira ngo baje gufasha mu bihugu ikiza cha Ebola cadutsemmo ikabingingo yavuye mu ishira hamwe y'ibihugu bya Afrika.
Igikorwa cyo gutohoza no gukingira abahuye n'abamaze gufatwa na Ebola cyaragize uruhara mu kurokora ubuzima bw'abantu mu gihugu cya Nigeria nkuko twabitohoje abarenga 900 barakingiwe mu kiringo cy'iminsi 21 atanumwe avuyemo amareta yofatira karorero ku bihugu vyashoboye gutuza Burundi ikiza cingwara ya Ebola ishiramwe muzamakungu ONU literakamo rifatira ku mwanya muto cyaranduranywe n'imizi muri Nigeria na Senegal ugushinga umugwi w'amaho ugizwe n'abaganga basuzuma umuntu wese agaragaje imenyeso z'ingwara ya Ebola kofasha gukinga mu bihugu bitarinjigwa n'ico kiza kugira ngo twuve neza ibijanye n'ikiza cy'ingwara ya Ebola tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida Libor Ngirigi aganira na mugenzanje Diane Ndonse
umuyobozi mukuru Ngirigi Libor ndabahaye mwaramutse
mwaramutse
nk'igihe nk'umugwaye yo bafatiwe mu muhana asanzwe aba kibano murafise ingene mushobora guca gukingira abo bahora babana canke kwa muganga ho yoshikaho gute
uko kuvura abantu bisanzwe bipanze si ibintu twatugize kubera ingwara amambiranse asanza ariho abaganga basanze bariho
abaganga tubamwe bamwe tumaze kuganira nyine bavuga yuko batamakuru bafise cyane kuri ico kiza cingwara Ebola
umuganga avuze ko atacyazi kuri Ebola sindavyemera cyane kuko naho ari ingwara wumvite ubwoba abenshi baravyize mu ishuri
umucira ku mayanga abanyagihugu kubijanye n'ingene bashobora kuyifata mu gihe bwo kugira uwo biketse ko afise uwo mugera wa Ebola
umuntu afashwe kagwara akerekana ibimenyetso vy'ukagwaye ubushuhe akadahwa akacibwamo ni ngombwa ko baca bamutwara kwa muganga
umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida turabakengurukiye
murakoze cyane
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira amate gato mukumbiriza karirimbo katwibutsa ko incuta ari amagara
amaga
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya America. Gwaruka ntimurambigwe. Ume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bega ibarani.
Nukuvuga ubushuhe aho babona abantu bashuha cyane gose bagateba bakaca bavamaraso bica mu kanwa bica epfo n'imigera itera ingwara ikomeye cyane gose isibije mihinga itandukanye y'isi na cene cyane muri Afrika y'uburengero.
Mbaza ndakwishura.
Noneyo ngora ya Ebola yo bifata gute?
Ko ubuhungarema umubiri bwago ufise imigera itera ingwara ya Ebola. Kuko ari bikoko biba mu ishamba. Hari usanga bihuranye nuko cyapfuye hama ari inkende canke n'ibindi bikoko bikabifungura mu buryo butandukanye bikandura iyo ngwara ya virus. Hama murazi yuko hari intara zimwe zimwe aho bajya inkende ugasanga barariye inyama zitatetse neza zitahiye aho wamugera witemberera.
Mbaza ndakwishura.
Iyo ngwara ya Ebola yoba ivugwa igakira?
Abantu bagwaye ingwara ya Ebola barabashira umwiherero ukomeye cyane gose. Mbere n'abantu babavura bakifuka ibintu bituma bariko baravura abantu bagwaye ingwara ya Ebola n'aba bakora ko batandura.
Mbaza ndakwishura.
Yagi yo Ebola yoba yanduka nyimba yoba yandukira yica mu buryo bwawe?
Irandukira cyane gose bica muri wa muntu amugwajije ataramenye ibyo ari byo bya vyuya arekura cyuzuyemo imigera bya ari karadagwa cyuzuyemo imigera hajya ari karacibwamo cyuzuyemo imigera nuko rero abantu bandukizanya hagati yawe.
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nibihe bimenyetso byerekana ko umuntu yanduye iyo ngwara ya Ebola?
Umuntu aragira umuriro udasanzwe, akamene ku mutwe cyane gose, akumva uburuhe budasanzwe, n'abagishobora no gufungura aradaho akadaho amaraso agacibwamo agacibwamo amaraso. Rero iyo byakomeye cyane gose y'amaraso aza guca mu ntoboro zose zigize ingingo z'umubiri. Ikindi kimenyetso umuntu araheza akagira ibiherehere by'umubiri wose.
Mbaza ndakwishura.
Mbegiye ngo arebora twayikingira gute?
Hanini ya nukumenye yuko umuntu wese hari afise uruhara rukomeye kugira by'ukuri dufashe abantu ba mbere twikeka yuko bashobora kuba bayanduye, guhimiriza abantu ukuntu bategeza kubyifatamo, ni ukuvuga kwakura n'ingoga na n'ingoga ababijejwe kugira batware abagwaye hantu biherereye kugira babavure. Umuntu akwiye kumenya nuko wa muntu yapfiriye muhira atari kumuhamba kwa kundi basanzwe bazi. Ni kwakura rero ababijejwe kuko bo bafize ukuntu bahamba ibyo biziga.
Mbaza ndakwishura.
Mbega ho bariho urucanco bw'iyo ngwara ya Ebola?
Ushuka ubunye nta rucanco rwayo ruriho, ariko ko mu byerekeye umuti ushobora kuvura iyo ngwara iterwa n'umugera wa Ebola hariyo ibiriko birageragezwa, ariko gushuka ubunye bitarashika kure.
Mbaza ndakwishura.
Bamwe bavuga ko umuntu akoze kwayanduye ikimwandukira byo bari byo.
Ukoze kuwanduye indwara ya Ebola ukamuhanagura ukamuhindurira aho yari aryamye kugira uhagirire isuku, wowe umukoze ko umugara ntiburaho winjije.
Rugamba rwa Mike Nkayanje.
Ikiganiro nikira cijwe rya America. N'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko kwigenza gute igihe twaba tubanye n'ugwaye ingwara ya Ebola?
Mubonye umuntu agize ibimenyetso nk'ivyo no gutabaza n'igona n'ingoga kwa muganga kugira baze n'ingoga n'ingoga bakingire uwo muryango bamutware kwa muganga kugira bamugirire ibishobotse kugira bamukize.
Mbaza ndakwishura.
None ga muganga ko twumva icyo kiza cya Ebola gikaze uyanduye avurirwa hamwe n'abandi?
Oya, babashira mu mwiherero mbere n'abantu bagenda kubavura baba bikingiye ku rugero rudasanzwe, barafise n'ukuntu bavyifatamo kugira bakure buhoro buhoro ibyo byambaro baba bambaye byabakingira ku ndwara ivuye ku mugera wa Ebola.
Mbaza ndakwishura.
Araba vuga yuko ingwara ebora ikarira abo mu bisagara gusumba abo mu misozi amwe byo bari byo byo babiva kuki
nukumeya ko haniniya ingwara iterwa n'umugera wa ebora hanini uva ahantu hari amashamba menshi cyane gose hama bikaca biza ubwa mbere kuri ba bantu baba hafi y'amashamba ariko ibiko bibonekeza ubunye mu bice bimwe bya Afrika ntibyahagarikiye gusa mu misozi ibisagara byaratewe ku rugero ruri hejuru cyane gose
mbaza ndakwishura
mbega umuntu afashwe na Ebola yo kwigenza gute kugira ntiyanduza abandi
ikintu cy'ambere cyoce avyiketsa akibaza ko ari yo ngwara agwaye yo kwirukira kwa muganga kuko byaribonekeje ko abantu bashoboye kurokoka
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahaye ugwaruka. Nubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza karirimbo katwibutsa ko incuta ari amagara. Jambo abanywanyi bacu Mustafa wiruhehe ibusoni mu ntara ya Kirundo abaza ati ivyo vyo kwiteza inshinge kugira ngo umuntu avibuhe hari ico vyo babihindura mu mubiri muganga Anita Munyana muhinyishu uyu munywanyi
ibintu biteza bironona cane gose mu mubiri kuko ubwa mbere subuvyibuhe buba buvuye ku magara meza ntubuze ubwa mbere kuba bibereye mu mubiri wawe kandi ushobora kuba muri ivyo biro bikeya ufise ariko umukubiri wawe ukozwe rero ugiye gushira ko ibindi ngo kugira ngo ukomere ngo canke ngo uvyibuhe usanga vyukuri cyonona ibintu bitari bike mu mubiri
turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zagize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi kiganiro cacu tukirangiza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti aho akayabu katari imbeba zanika imirizo
bikubwiye iki
tuvuye ko atagira kizigenza abantu bato bato bashakora ivyo bishakiye
bikubwiye iki
dufate nk'umubyeyi atari nko muhira abana bakora ibyo bishakiye
bikubwiye iki
nkihe nko mahora mucunganwa atahari uca widegembya mbere kanarenza ko
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri iki kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse na Joseline Duwayo bafashije gutororokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 940 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Om da fer Gango Yusuf Matoma Yahaya Hussein Papa Grace Charles Ogada Digital Entertainment Promotion. Ah, c'est ça. Mama Kibido, Maurice Oyano,
Todie, todie. Supamo ansa mas joro. Supamo insera. Kandi wachi wa mamoko. Itewa kesi no mugu samara. Itumwa kesi niki ya babu. Jamarongo mesi. Ineka vizosa ya pitamuwa. Ugasigara widoga wichuza. Kwesi yomenya kanura mushinga naye. Kanura mufasoni. Yisi sibi nyigisi. Abanu bundi batifina. Abambuzi tavara bafise. Utera kesu titekwie. Papa Grace, wame maso mukusika mitunda chawe. Ariyo kino, umera makabano jambo mokondo rasasi. Wirinde, wirinde, wirinda bambuzi.
Bambuzi, bambuzi.
Wirinde, wirinda bashura, bashura, bashura.
Mutko abiri yakuya. Mutko awe ni mana
Nuse wigeru tuanjwa tuako
Numbiri sanchuti anje umugisho tangwa ni mana Babambuzi basa kwishi na kari babu senya nzuki kusa Ulivyo rero roja mungo kondo razusi Ineka vizosa ya weni kuche kukia kunye Kanuramu singa na ye Kanuramu fasoni Yisi simi nyigisi Ananobo nima kifina Aba mbuzi tavara wafise Abutera kesu titekwe
Aukurinda bambuzi
Akati aretseka wakasema
Wame maso mbuzi kamitunda jawe
Kandi kabiri karatiko
Mera makabalu jambo mokondo razasi
Mera hezo mngibuza
Wirinde, wirinda bambuzi
Aho
Basura, basura, basura.
Dimitri, tirarila. Sikuza, sikuza, sikuza. Tambo kwe dengwe. Tambo kwe marika.
You've been listening to weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.